Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Mwaramutse, nikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, ibikomoka kuri petrole vyose vyaraye bidugijwe ibiciro ku rugero rutamenyerewe.
Abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha atatu nyemeta mfatira nkagenza amaguru. Ubuzima bugomba guhenda rero byanze bikunze, abantu bagomba kubyitegura.
Uyu ni umunyagihugu wo ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali yiyunguruza akoresheje imodoka. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mwagezeho ijya nino ku isi. Muri make, ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya byumvikanye ku masezerano yo gufasha impunzi mu gihe cy'intambara, navyo nyene twabibateguriye. Naho muri Republika Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi hatavuga rumwe na leta y'ico gihugu azokwitoza amatora ya president azoba mu kwa 12 kuno mwaka. Idoni do yano makuru yose ni mukanye sasa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Umuryango w'umwe bwa Buraya washitse ku masezerano yerekana ingene ibihugu biwugize bizovyifatamwo ku ijanye n'ibitigiri vy'abasaba ubuhungiro bishobora kwiyongera mu gihe c'ingwano ibyiza canke mu bihe vyihutirwa ku bijanye n'ikirere. Reka ibindi kuri no nkuru ndabaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amategeko mashasha azoha uburenganzira ibihugu abanyagihugu bahurumbira kwinjiramwo bwo kwihuta mu gusuzuma imvo zituma abanyagihugu bahunga. Aya mategeko azoha ivyo bihugu uburenganzira bwo kwimurira abantu mu buryo bwihuta mu bindi bihugu vyo ku mugabane w'u Buraya. Bizotuma ivyabaye mu mwaka w'2015 bidasubira kuba. Ico gihe umuriyoni w'impunzi zarinjiye mu Buraya zivuye muri Siriya n'ahandi, mu gihe ibindi bihugu vyemeye ibitigiri binini cyane vy'impunzi kurusha ibindi. Amasezerano umuryango w'umwe bw'u Buraya wapfunditse mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu arangije imyaka itatu y'impari hagati y'abategetsi b'ibihugu bigize uwo muryango. Hari gato imbere yuko abategetsi b'ibihugu 27 bibugize bakorana ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Granada mu gihugu cya Espagne. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Annalena Baerbock mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter yatangaje ko ari intambwe ikomeye kubona ibihugu byo ku mugabane w'u Buraya bikorera hamwe ku bijanye no kugena bishobora gutorera inyishu ikibazo c'abahunga mu gihe cy'ingwano n'ibiza. Amasezerano yapfunditswe inyuma yo ku Budagi n'Ubutaliyano birenge impari zari hagati yavyo zerekana ko ibyo bihugu bitabona kumwe uburyo amaleta y'ibihugu by'u Buraya yotorera inyishu ibibazo byabimukira.
Fidel Niyongabo urakoze. Muri Republika Demokarasi ya Kongo naho umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'ico gihugu Moise Katumbi yarayashikirije impapuro zo kumenyesha ko ashaka kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 12 kuno mwaka. Abandi bazohiganwa na Katumbi ka Fidel ni bande?
Mwazo higanwa na Katumbi umugwiza tunga kome yigeze kubabura matari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu barimwo President Felix Tshisekedi azorondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Azohiganwa kandi na Martin Fayulu yarangije mu kibanza cha kabiri mu matora aheruka kuba muri Congo na Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kamahoro. Katumbi yavuze ko Congo idakwiriye kwama irangwa n'ingwano umutekano muke ubuyobozi bubi hamwe no kutubahiriza amategeko n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Umugambwe wa Moise Katumbi Ensemble pour la République watangaje ko uzoshikiriza imigambi yabo mu ndwi ziri imbere. Muri iyo migambi harimwo kugarukana umutekano mu gihugu, kugwiza ubuzi no kuronsa abanyagihugu ibintu ngendegwa ko bakeneye. Igihe President Felix Tshisekedi yashika ku butegetsi yari yemeye guhagarika ikandamizwa ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta na ruswa byari bimaze imyaka itari mike mu gihugu. Yamara amashirahamwe haranira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yaranzwe n'ikandamizwa nk'ivyaranze abo yasubiri.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize muri Mali aho abarwanyi bo mu majaruguru y'ico gihugu bo mu bwoko bw'abatwareg ejo kwa gatatu bavuze ko bafashe ikindi kigo ca gisirikare. Ejo ni mu Kankusi abandanye ino nkuru.
Icyo kigo kibaye cya gatanu mu byo abarwanyi b'abatwareg bamaze gufata n'ibyo bayogoje muri ibi byumweru bishize. Mohamed El Maulud Ramadan umuvugizi w'umutwe wa Azawadi yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abarwanyi be bigaruriye inkambi y'igisirikare cya Mali Itawusa nyuma y'imirwano. Nta tangazo ryahise rituruka mu ngabo z'igihugu cya Mali. Urugaga Azawadi rugizwe n'imitwe y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abatwareg batura ahantu barangiza bakahimuka bamaze igihe binubira ko guverinoma yabatereranye kandi bashatse ubwigenge bwabo mu ntara y'ubutayu bita Azawadi. Urwo rugaga rwasinye amasezerano y'amahoro na guverinoma iheruka n'abarwanyi bari ku ruhande rwa guverinoma mu mwaka wa 2015. Cyakora umwuka mubi wagiye ujya hanze kuva igisirikare gifasha ubutegetsi muri kudeta ebyiri muri 2020 no muri 2021 kifatanyije n'umutwe w'abacancuro b'Urusiya Wagner cyanirukanye ingabo z'Abafaransa n'abasirikare b'amahoro ba Undi. Imirwano yongeye gufata umurego mu kwezi kwa munani. Igitero cya Azawad Itawusa kije gikurikira ibyabaye ku bigo bya gisirikare Ibamba, Irere, Idiwara n'Ibureme muri ibi byumweru bishize hose ni mu majyaruguru no muri Mali rwagati aho impande zombi zishaka kwigarurira.
Inkuru imwe ivugwa mu gisata cha sport imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga binini. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu mfunyapfunyo ryatangaje ko ibihugu vya Maroc, Portugal na Espagne bizokwakira hamwe igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2030 yamara hari nkino zizokinirwa no muri Uruguay, Argentine na Paraguay. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Muri Argentine urukino ruzobera ku mugwa mukuru Buenos Aires, Montevideo muri Uruguay na Asunción ku mugwa mukuru wa Paraguay biri mu ntumbero y'ibirori byo guhimbaza imyaka 100 izo birangiye kuva igikombe ca mbere cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibereye muri Uruguay mu mwaka w'2030. Ivyishirahamwe FIFA ryatangaje birangije guhiganwa gukomeye hagati y'impande zibiri. Ruhande rumwe rwari rugizwe n'ibihugu vya Espagne na Portugal, mu gihe urundi ruhande rwari rugizwe na Argentine, Uruguay, Chile na Paraguay. Abagize inama y'ishirahamwe FIFA iserukira umupira w'amaguru ku isi baremeye atanu umwe avuyemwo guhimbaza imyaka 100 irangiye amahiganwa y'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru atanguye. Ishirahamwe FIFA ryamenyesheje ko ibihugu bizokwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2030 bizokwemezwa icese n'ikoraniro rya FIFA rizoba mu mwaka uza atakibazo na gatoyi. Yamara abashigikiye umupira w'amaguru ku mugabane w'u Buraya bo mu mugwi witwa Football Supporters Europe baranebaguye bunonye niyo ngingo ya FIFA. Bavuze ko uko abantu basanzwe bazi igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru birangiye. Mu butumwa ku rubuga X rwahoze gwitwa Twitter, bavuze ko iyo ngingo igayise cyane. Batangaje ko FIFA ibandanya gusambura ihiganwa riteye igomwe kurusha ayandi ku isi.
Bakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Ibiciro vy'ibikomoka kuri petrole vyose vyaraye biduze ku rugero rutamenyerewe. Leta igabisha abacuruzi bashobora kwikika mu kiza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ikigari mu Rwanda.
Kuri uyu wa gatatu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli. Leta itisaba abacuruzi kutazamura ibiciro kuko yashyizemo amafaranga y'inkunganire. Inkunganire ni amafaranga Leta ishora mu kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo umuturage ayigure idahenze cyane. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ku munsi w'ejo ko Leta itanga amafaranga 178 kuri litiro iguzwe. Itangazo ryasohowe na RURA rigaragaza ko litiro imwe lisansi yageze ku mafaranga 822 ivuye ku 639 ya mazutu yo yabaye 632 ivuye ku 492 ujanishije irizamo riri kuri 11% kuri lisansi naho kuri mazutu ho ijanisha riri kuri 10%. Kugeza imodoka nyinshi mu Rwanda nizikoresha lisansi, izamuka ry'ibi biciro byateye impungenge abaguzi kuko n'ubundi ku masoko ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose byazamutse kugeza aho bimwe na bimwe byikubye inshuro zikoreshatu. Ingero zimaze iminsi zivugwa ni ikiribwa cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 600 ubu kikaba kiri ku 200, isukari yavuye ku 200 igera ku mafaranga 2200, ndetse ibishyimbo byavuye ku mafaranga 900 ku kilo ubu bikaba bigeze ku 500. Impuguke mu by'ubukungu Strato Habyarimana yabwiye Ijwi rya Amerika kwirizamura rizagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa.
Iraza kugira ingaruka ku biciro by'ubwikorezi muri rusange, ubundi butari bwihagaze neza cyane cyane ubwikorezi bw'abantu benshi. Iraza kugira ingaruka mu bwikorezi bw'ibicuruzwa, iraza kugira ingaruka ku biciro by'ibintu byose. Yavuga ko abanyarwanda nitwitegure nihatagira ikindi gikorwa ibiciro bishobora kuzamuka.
Kugeza ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira ariko ibyatewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri petrole ntabwo biratangira kugaragara. Abateze imodoka muri iki gitondo bajya ku mirimo batangaza ko imodoka zari zabuze kugeza n'ubwo bamwe bagenda n'amaguru. Uyu ni umugenzi wavuganye n'Ijwi rya Amerika wavuye ku Kimironko yerekeza mu mujyi wa Kigali.
Iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro kenshi n'imodoka zirabura, kubera ko ba nyiri imodoka baraziparika bagatega nabo muri rusange, abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha atatu.
Nubwo ibiciro bya lisansi bizamutseho amafaranga menshi, leta yihanangirije ababigenderamo bagahita bazamura ibiciro. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa leta ari mukuru Arinda yasobanuye ko leta yashyizemo ingamba zituma ibiciro ku bakoresha imodoka rusange bitazamuka.
Wumvise n'icyemezo cy'uko abafite imodoka zifite imyanya irindwi n'ubundi bagenda bakora ubona bihishe barwana na polisi, ashobora no kuzamo ibibazo by'umutekano. Umunsi barabwiye bati mushobora gutwara abagenzi ariko mwiyandikishe.
Nubwo leta yashyizeho ingamba zifasha abatega imodoka rusange kubasha kujya mu mirimo yabo, abashoferi bagaragaza ko mu gihe bagisabwa kujya gushaka impushya bitazagira icyo bihindura.
Ni cya kibazo ntawe cyagiye ushoboka atari yarura yagufatira bati turashaka otorizasiyo muri iyi rinyi navugo mu magambo kuko ruri hagufatiye guca amafaranga. Reba nk'ubu urona nk'ubu ushobora kuba ukora Muhanga, wagera kuri gare ugasanga abantu barahagaze birwamagana, kwibeshya kubashyiramo aratara ko iraya guca wagirwa amagana rura yahagufatira ikaguhata bagiye ati kuba muri yarinye yawe. Ibishyirwa na leta ni byiza pe, ariko ntibishyirwa mu bikorwa kuko ba bandi bafite ya makampani ya das niwe badufrena. Uhamagara umushoferi umwe mwicarane mu modoka n'umubaza izina kugira ngo batamwirukana, ko bahita bamwirukana wumve uko akubwira. Leta nibishyiramo imbaraga bizashoboka.
Iyi nkunganire yashyizweho na leta hari abagaragaza ko nta byinshi izahindura. Twavuganye na Depute Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party ritavuga rumwe na leta, asobanura ko nta kinini iyi nkunganire izongera.
Nje ndabona ko n'ubundi ikibazo kizamuka y'ibiciro kigiye gukomeza, kubera ko uko esansi buya niyo yakuyongera amafaranga atanu bigira ikintu gikomeye cyane byongera kuzamuka y'ibiciro ku isoko. Bavuga mu by'ukuri hari hakenewe izindi ngamba. Turashima yuko bavuga ko hari nkungane bongeyemo, ariko nkungane bari kuyishyiramo ibiciro ntibizamuka aho kugira ngo babishyire ibiciro bitazamuka. Njye numva nicyo cyari kuba cyiza.
Ibi biciro byaherwaga kuzamuka mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Leta ivuga ko nta ruhare igira mu izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, ko ryatewe n'uko ku rwego mpuzamahanga ibihugu bikomeye kuri peteroli byagabanije ibyo bishyira ku isoko bigatuma bihenda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tukiri mu Rwanda, ubutungane bw'ico gihugu busabira uwitwa Jean de Dieu Shikama umunyororo w'imyaka 14 no gutanga ihadabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Shikama yagirizwe ivyaha birimwo ivyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi, aremera ivyaha vyose yagirizwa akabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi.
Ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri iki gihano bwagishingiye ku byaha bibiri burega bwana Jean de Dieu Shikama, n'icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ibi byaha bikomora mu magambo Shikama yifashe kuri telefone akayakwirakwiza ku bantu batandukanye yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Muri ayo magambo, ubushinjacyaha buvuga ko Shikama yagereranije amagambo wa Lemukuru Arinda uvugira guverinoma y'u Rwanda yavuze nayo Leo Mugesera yavugiye ku kabaya mu 1992. Buvuga ko Mugesera yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi mu gihe Mukuru Arinda yasobanuraga gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro babavana mu manegeka. Bumurega ko yavuze ko leta yabashyize mu kato ishingiye ku kuba bari batuye ahazwi nko muri Banyahe. Shikama muri ayo magambo yumvikana atabaza leta ko igiye gukorera genocide abatuye muri Banyahe, akavuga ko ubutaka bwabo leta yari bukeneye ngo ibukarireho imishinga ikomeye. Ubushinjacyaha bukabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko Shikama yafashe genocide nk'akantu gato cyane, busobanura ko uburyo ayo magambo yayavuze ateye ubwoba yatuma bamwe basubiranamo bakicana, bamwe bagahunga abandi bagahungabana. Shikama yaburanye yemera ibyaha, ariko avuga ko ayo magambo yayavuze ayatewe n'ihungabana rituruka ku mushinga wo kubimura wari umaze imyaka 6 ntacyo ugeraho. Byibukije ko mu kubimura bitari ukubakura mu manegeka, ahubwo byari kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Yavuze ko mu kugeranya Mugesera na Mukuru Arinda byakomotse ku kiganiro yumvisemo Mukuru Arinda mu bitangazamakuru, avuga ko bagomba kubimura ku gahato na cyane ko batuye muri Banyahe abifata nko kubavangura. Shikama avuga ko nyuma yo gusanga ayo magambo yarayavugishijwe n'ihungabana bamuteye mu kubimura ku ngufu, yandikiye Mukuru Arinda musaba imbabazi kandi akabwira umucamanza ko yamubabariye. Mu kwifata ayo majwi, Shikama avuga ko yari yamenye amakuru ko ubutegetsi bwakodesheje imodoka zikora imihanda zagombaga kubasenyeraho inzu. Avuga ko yayakwirakwije ku bategetsi batandukanye agambiriye gutabaza aho gupfobya genocide no gukurura amacakubiri. Innocent ho ku bwayo umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko nta bushake Shikama yagize bwo gukora ibyaha. Avuga ko umujyi wa Kigali nyuma yo kumuhungabanya banga kumuha iby'amategeko amwemerera barindishije abapolisi batatuku rugo rwe ku buryo ntawashoboraga gusohoka. Nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwahise busabira Shikama gufunga imyaka 14 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga busobanura ko yakoze ibyaha bigize impurirane mboneza byaha. Shikama yasabye urukiko kuzasuzuma uburyo ibyaha cyekwaho byabaye bikazamubera impamvu nyoroshya cyaha. Yasabye kandi ku rukiko rubibonye ukundi rwazaca inkoni zambaruka zamugabanyiriza ibihano. Umwunganizi we mu mategeko yasabye ko mu gufata icyemezo bazashingira ku myitwarire y'umujyi wa Kigali mu kubimura ku ngufu mu mitungo yabo yisunze ingingo z'amategeko ndiho ku bwayo yabwiye urukiko ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo umuntu yakoze ibikorwa bigize icyaha arengera umutungo we ngo utononwa. Nyuma yo kutumvikana n'umujyi wa Kigali ku kubimura Shikama yari yaratsembye ko nta wuzapfa kumukura mu mitungo ye batamugeneye iby'amategeko amwemerera, ariko ibyo ntibyabujije inzego z'umutekano kubasohora ku ngufu mu mazu yabo. Uretse Shikama byaviriyemo gufungwa nyuma yo kuteberanya n'umujyi wa Kigali ku mushinga wo kubimura ku ngufu mu mitungo yabo Nyarutarama, hari indi miryango myinshi yari ituye ahazwi nko muri Banyahe bakiburana n'umujyi wa Kigali kugeza ubu aho bari batuye ubutegetsi bwifashishije imashini zihinga imihanda zirika amazu yabo. Bamwe bemera kwimukira mu busanza abandi barakikodeshereza aho bari batuye ubu n'amatongo abereye aho. Umucamanza azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Hagati aho kandi mu rwego rw'ubutabera abahoze ari abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative barangajwe imbere na Profeseri Jean Bosco Harerimana baregwa gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwabarekuye by'agateganyo bazajya bitaba bari hanze. Umucamanza yavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma bafungwa by'agateganyo. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric Bagiruwusa, urakoze. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza muri quartier ya kane ya Nyabugete iri muri zone Kanyosha commune Muha mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho leta igiye kurangurira imigambi yayo itandukanye. Abanyagihugu bafise amazu yo kubamwo bazokwimurirwa handi, n'ingingo bakira nabi cyane. Muravyumva mu nkuru ya Thierry Ndayishimiye.
Uko ibishobora kugira umugambi w'abantu bangana uko ngo ubimure utategekanije.
Iyo ni myidogo ya bamwe mu bavuga ko babangamiwe n'imigambi leta iri kirategekaniriza muri ico kibanza ca Nyabugete ya kane. Ni imigambi irimwo iyo kubaka ikigo c'urwaruka rwo muri Afrika, amashure hamwe n'amavuriro.
Twayirukanje hirya no hino murabizi turiyungunganya, umuntu aragite ni arasubira guda yubake canke utarubaka kugira yiteguriye kubaka.
Muri abo hari abari baramaze kubaka bari basanzwe bahaba n'imiryango yabo, abandi nabo bari barindiriye ko bahabwa impapuro zibemerera kubaka. Narijya leta yari yaramaze kwifatira ibice 47% by'ibibanza by'abo banyagihugu, nabo ikabasigira ibice 53% by'amatongo yabo. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko nako bari basigaranye leta igarutse kukabatwara. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, uyu yahoze ari mu bagiye kugaruka na mahoro mu bindi bihugu byarangwamo intambara hanze y'igihugu, akagira Imana akagaruka mahoro. Asigura ko yaronse amafaranga yo kugura ikibanza muri ako gace bimuvunye, akabona ko ku mwaka kabanza yabanamwe n'umuryango wiwe ari kumuvuna amaboko.
Kirya Yesu nabonye impapuro zerekana ko aho hantumba bahaye site ya Jeunesse Africaine.
Abandanya avuga ko bariko barakora ibyo boraba neza kuri kazoza kabene gihugu.
Abo bana bacu babayo bazashobora kubahe bacabaje mwibara abantu. Ayo matongo twaronse nihereye ko saye bavyeyi bandatse saye gihugu cy'amahari ikirenze nirashe kugira nshobore kwaronka. None umunsi ndahaga hatangwe kujya amata igiti cy'amatara kiri ku irembo ko kiri ku irembo y'abana uhajyoshe amatara yaje uce tuhaba ivyo bibanza publike bihari n'umutahe wacu.
Mugenzi we nawe agira ati abariko baratunganya iyo migambi nibo babashaka guteranya leta n'abanyagihugu.
Aho nimubona ko mugomba guteranya leta nabe n'igihugu ko leta burya itanyaga hanyaga basabye ubwo bayibarira ibintu biyatenya abanyagihugu. Uwo mugambi twasaba ko mwabubangira abana bacu muri Jeunesse ntibarimo hazaza kubenefisa ababukinabe abatumiga nako ngomani Jeunesse yacu urwaruka rwacu bariko baraburabura batagira aho bajya.
Hari n'abatashikiriwe n'uwo mugambi wa leta bataremererwa kubaka, nabo basaba ko borenganurwa bakagira aho baba kuko bakoze ibishoboka byose ngo baronke ico kibanza.
Ibyo dusanzwe dufite impapuro
kitubabaje hari ibyo twariko turakora. Umuntu ariko arubaka etage ugasanga yaramaze gushiraho ibiti imbaho hejuru iki ibyo bikaba biriko birabungwa muri azi biti dukoresha by'ubuka rya proje
Urongo ishyamwe ry'abafitiye amatongo ngaho mu Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona Vincent aremeza kwibyo abo banyagihugu bavuga bifisi ishingiro
ubundi bwo birababaje kuba waraguze itongo rimara imyaka 10 renga hama ugatanga ibisabwa byose kanatsinduka n'ajyubakamo canke wimirije kujyubakamo hamukumvuti ahantu mugishobora kwakorera agenda atubwo iritigombi kurabire ahandi hantu yoguhabira ababaje rero imyidogo yabirifo
abaserukira ubuha ikigo kijejwe gutunganya bisagara no kuba ku buraro bwiza bavuga ko bagiye gushikiriza ico kibazo kuba bakurira bari kumwe n'abaserukira bo bafise amatongo muri Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona rongo iryo shira hamwe ry'abafitiye amatongo muri ico kibanza arahumuriza bo banyagihugu
bo akamuno batera ubwa mbere nuko bohumura ama bakabandanya kuba hamwe ama ibibazo byabo tukabandanya kubiyaga n'ababijejwe
subwa mbere hibonekeje kibazo nk'iki mu Burundi mu bice bitandukanye byo mu gisagara na cane cane ca Bujumbura leta isaba abanyagihugu kwimuka mu bibanza bimwe bimwe yahisemwo gukoreramo imigambi y'iterambere rirambye abakunzi bijwi rya Amerika bavuganye na Jiriberi batungwa nayo umwe mu batunganije umugambi w'ibikorwa byo kuraba ibibanza byokoregwamwo ibijanye n'iterambere kuri menshi arasigura inkomoko yabyo
muri leta hari haciye imyaka irenga 10 canke yaba mi ibanisi ndashaka gutanga parcelle nimwe waragenda muri ibanisi wasanga abantu bose baricaye nta kazi bafise ibyo ni kubera iki ikubera yuko aha hegereye gisagara hose nta matongo ya leta yakiriho uretse ko n'uburyo butari buboneka niho twiyumvira rero uyu mugambi wa viabilisation par integration
abo banyagihugu bafise amatongo muri Nyabugete ya kane zone Kanyosha komine muha mu gisagara ca Bujumbura baba bamaze kuhubaka ndetse n'abatarahubaka bagera ku 1,600 muri abo abangana n'ijana na bane nibo bageramiwe n'iyo migambi leta ishaka gukorera muri ico kibanza Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
Ijo rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ibitigiri vyabigemeye bacira hagati ishure hamwe n'abatwara inda z'ishushu bitera vyongera makambi y'impunzi z'abarundi arimo ahanini Nduta na Nyarugusu habarengijana baraheba amashuru ku mwaka utashe bamwe bamwe bagiriza abigisha babo ko aribo babateza amada basama batifuje James Jovin yarabagendeye bamugira ibindi
Iyo bitigiri tubikura mu ishyirahamwe Save the Children igisata kijejwe abanyeshuri mu nkambi ya Nduta abagiramiwe n'abiga mu mwaka wa kane kugera mu mwaka wa 14 bigatuma badashika ku kazoza kabo keza Save the Children rivuga ko muri abo bakira hagati y'amashuri batwara inda z'ishushu bagera hafi 78 mu gihe abandi hafi 32 baheba kwiga bivanye n'imibereho mibi bagaherukira mu bindi bisagara by'igihugu cya Tanzania kurondera akazi bokora ku bw'ico kibazo Ijwi rya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta Village y'umunani bamwe mu bigeme bavuga ko ahanini bagiramiwe n'abigisha babo hamwe n'abagabo bo mu nkambi babahendesha utuntu duto duto mu gihe bataronswa imfashanyo zikwiye
mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana ariko uwo mwarimu we yaguma ndondera tukoze ibibazo kubera ndamwankiye cha ankata manota hanyuma niho mu nyuma zamara kunterinda amaze kunterinda nca ndahera ishure amanda byara umwana maze kubyara umwana gusa narose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho
ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta naho bitandukaniye n'ibibangamiye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu bose na malira gusa mu gihe leta ya Tanzania gabeshije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo gutyo bigatuma abanyeshuri batwara indazi shushu bagira ubuzima bugoye cyane mu gihe atamfashanyo baronse kubwiye mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'igisata cy'ishyira hamwe mpuza makungu ono cita ku munzi hase kubafasha hamwe n'abana babo mu gihe batari yumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko
twasaba yuwe ni uko yodufa
dufasha yuko yodufasha ikaduha gakanga ikaduha nagakotekisi aniki ninakimwe twebwe dufise nkubu ugasanga tubaye mu buzima nabi turafise ubuzima bubi nitubayeho neza
ucusanga tunuka kubera imicafu kandi nuko yoduha nagasabune namakotekisi kubera ikotekisi zirakenewe burakanya zo kuguma dukaba hanyuma nyine n'impuzu z'abana n'akabase ko kogezamwo abana hanyuma nk'uko ubwacu nyine twebwe eba twabyariye muhira kubera turi benshi turifuza ko yuwe niyo dukorera ubwo rusasoma ikazira dufasha ibyo bintu kandi idusubize ku ishure iduhe ishure ryacu tugume tubandanya twiga
naho biruko leta ya Tanzania yo ivuga ko icyo kibazo kiraba abavyeyi n'abarezi mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nduta umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Suri Makibasi yavuze ko abavyeyi bananiwe kurera abana babo ari nayo mpamvu benshi bakira hagati ya mashuri bivanye n'impamvu zitandukanye
ni kwamba wakimbizi kutoka Burundi nyie kina baba na kina mama mmeshindwa kabisa malezi ya watoto
abagore n'abagabo kuva mu Burundi mwana ni wacyukuri igikorwa cyo kurera abana
igisata kijejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri mu ishyirahamwe IRC International Rescue Committee kivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri 11 arimo abanyeshuri hafi 12,551 muri bo rishoboye gufasha mu gutanga ibikoresho ku banyeshuri bashika 3,761 gusa abatwara inda z'ishusho baheruka guheba amashuri nta bufasha baronka hamwe n'abana babo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hani uduce tuba turabangiriye amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri micro mari kumena Joe Diane ni nahazwe Nadia Tahani we yaraduhagarikiye yakoze Nadia Tahani we yashize hamwe amaju yacu yakoze dirwemba yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho butaha
Ibyiza gusa nibyo byayiranze nibiri imbere
radio ijwi rya Amerika yabaye